mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro byo no mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Ikintu cya mbere n'ibiciro byo ku isoko by'ifungurwa kiranje no myaka yahera bitera biduka n'uburyo leta isanzwe itanga ubushya umunyeshuri ku munsi utanakwiye kugira ngo ushobore kuriha noneho icyo ry'ifungurwa kuba babituzaniye.
Ubu ni umuyobozi w'ishuri rya Lise Rumonge mu ntara ya Rumonge nyene mu gihugu cy'u Burundi Anise Nyandwi agaruka ku kibazo cy'abanyeshuri batagishoboye kuronka udufungurwa dukwiye mu ishuri aramutswa. Iyo nkuru muzo tugaruka ku hande hato mube hagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko inama ya ONU ijeje amahoro n'umutekano ku isi yarayiyemeje integuro y'iteguko iha uburenganzira umuryango umwe bwa Afrika kugumiza abasirikare bawo ba AMISOM ajeje kubungabunga amahoro muri Somalia mwico gihugu kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kw'indwi uno mwaka. Iyo ngingo yafashwe mu gihe hakirindiriwe icegeranyo kuri Somalia kibwirizwa gushikirizwa ONU ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu cemeza yuko abasirikare bagumayo. Inama yonyujeje umutekano yongeyemeza kandi ko abasirikare ba misome bagabanwa gushika ku 2,266 gushika mu kwezi kwa 10 umwaka wa 2018. ONU ifise umugambi wo gukura abasirikare mvamakungu muri Somalia gushika mu mwaka wa 2020, ariko ibihugu bifise yo abasirikare nka Kenya, Uganda, Burundi, Djibouti na Ethiopia bisigura ko uyo mugambi batawushigikiye. Ivyo bihugu bivuga ko byavuze mu kwezi kwa gatatu ko gukura abasirikare ba misome muri Somalia bizosubiza inyuma intambwe zimaze gukorwa mu kurwanya abarwanyi ba Al-Shabaab. Igihugu cya Korea ya Ruguru cyahagaritse kuri uno wa gatatu ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru na Korea y'Epfo, kandi kivuga ko Leta Zunze za Amerika ikwiye kugenda buhoro buhoro ku mubonano hagati ya Perezida Kim Jong-un na Donald Trump bivanye n'imyimenyerezo ya gisirikare ya Amerika na Korea y'Epfo. Itorokanizo ry'amakuru rya Korea ya Ruguru ryatangaje ko iyo myimenyerezo igamije gutera ico gihugu kandi aragasomborotso mu gihe hari utwigoro two kunagura imigenderanire hagati ya Korea zombi. Ibiro vya Perezida Donald Trump White House nta vyinshi birashikiriza kiretse kuvuga ko bizobandanya bikorana n'ibihugu bicuditse. Ubushikiranganje bwo kwivuna abasi muri Amerika bwo busigura ko iyo myimenyerezo isanzwe yama iba buri mwaka kandi imaze imyaka itari mike, ariko abandi bakorana na Korea ya Ruguru imyaka n'imyaka bavuga ko hariko abagomba kuburizamwo umubonano bibaza ko bitumbereye gukura ubutegetsi bw'icami bwa Perezida Kim. Bakunzi b'ijwi rya Amerika, mu kwendera ku ijwi rya Amerika risubira kure kurirwa gukorera ku mirongo ya FM yugawe n'urwego rujeje gucungira imyamakuru mu Burundi, muratwumva mu gitondo ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41, ku mugoroba naho turi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104.3, muri Kongo naho mukatwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA Kaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika masaha 28 gusa Burundi buzaba bwinjiye matora y'inyanyugwa y'ibwirizwa anshingiro uko vyifashe turaza kubahakanya mu bitubwire ku mirongo yacu ya telefone itandukanye ariko rero tubanze tunyarukire mu ntara ya Rumonge commune Rumonge nyene mu Burundi aho gufungura abana bari mu mashuri yisumbuye y'indaro vyabaye ingorane ikomeye umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika na Yves Irankunda ku ishuri yagendeye rya Lise Rumonge bamubwira yuko ahagaze ikibazo nyamukuru ari uko atagishobora kuronswa amadeni hanyuma iyi leta nayo ikabitagishigikiye cyane gose ico gisata mu mafaranga baronswa reka twumvirize ibindi kuri ino nkuru
ndi ku ishure gisumbuye riserumonge neza na neza muri refectoire kibanza cahariwe gufunguriramo abanyeshure bari mu ndaro kimeze imwe iriko abana 12 basangira ubugari gifu y'imyumbati hamwe n'ibiharage bamwe muri abo banyeshure bidoga ko basigiye bafungura ntibahage hanageze naho biyumvira no guheba kwiga bari mu ndaro Bigirimana Yvette aratwiganira uko azifatamo mu gihe ahejeje gufungura yamara akumva ko atahaze
no munsi nitwaro sije tugira ngo duhage dashobora kwihangana kuburyo ashaka kugira ngo mbone ishobora kwihangana nkiga ngo hari umwana ndashoboye kwihangana gacabe usanga bimeze na njye kunda gufungura simaga ariko nkihangana nkiga ndiyumvira kuno bigenza byose nkayifata ko ari ubusa imbere y'iwanjye
abarongoye iryo shure risanzwe rifite abana 866 mu ndaro bisigura ko ukutabagaburira ifungwa zikwiye bitegwa na byinshi Anise Nyandwi ni umuyobozi w'ishure riserumonge
ingorane burya zifiswe n'andi mashure ntwebwe turazifise kuko ikintu cya mbere ni ibiciro byo ku isoko by'ifungurwa gereranyije no myaka yahera bitera biduka n'uburyo leta isanzwe itanga ubesha umunyeshure ku munsi gutana kwiye kugira ngo rushobore kuriha noneho icyo ryifungurwa kuba babituzaniye aya mafaranga tuyakuramo byinshi tuyakuramo bwa mbere na mbere ibifungurwa by'abanyeshure bafungura turafise abakozi bahembwa n'ishure gusuma kandi n'inkwi nk'imodoka iyo yageze ingorane hari igihe tuyikora ko tukayikoresha bifatanye n'ibyo by'ibiciro by'usanga ariko ukuntu tudaheza ngo dukwirize neza amadeni kuri ino shure ryacu byadutse aho ibiciro bitangiye kudugira cyane ahandi bakaro rero kero cy'umuceri caraguye 1400 nk'ubu urabyo ku isoko n'amafaranga arenga 2000 ikero cy'ibiharage caraguye 1000 ubu urabona yuko ari 1100 hejuru biragora na kugira ngo dushobore kuriha neza uduheze ideni twatwaronse kwa baduhaye ifungu
bamwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure babona ko atagikozwe kugira ngo higwe yindi migambi yo kugaburira abana babo ifungwa zikwiye bizoshika bakama bataha amagara yabo yasinzikaye twumvirize Fitina Ndayisaba
uwo mwana na ndabona neza yaziye kwiga ngaha umwana agenda ku ishuri yibagikanize kuko ataronkirasiyo bigatuma malaria itsimufatiraho ukarovuza kugira kire uwongera uronde rutwo kujyajya kandi nawe ni wa wundi yasinzikazwe n'inzara ntari hafi yawe
uyu mwana wawe niko vyagenze
gome cyane akagwara malaria nkazewe ndaharereye umwana yageze ati ndasonze perereke biratubakira bimwe
kuri izo ngorane zitandukanye zifatiye ku kutagaburira indya zikwiye abanyeshure biga bari mu ndaro kuri iryo shure riserumonge Adrien Sabushimike arongoye ubuyobozi bw'indero n'inyigisho mu ntara Rumonge asaba indongozi z'iryo shure kwitaho ibikorwa byo kuyungunganya by'uburimyi kugira ngo umwimbu baronse usahirize ku byo basumye
ibyo bintu mu bikorwa bya misi yose umuyobozi mashuri y'indaro mu ntara Rumonge dukuru byo gukoresha si by'ubu byamyeho bitavuye ku bavyeyi n'izova yoreye kwiga iyo bavuye hamuhira batukunda kwiga nico kintu cy'ambere abo bavyeyi bidoga babisubiremo novuga yuko umuyobozi wa Serumongi mu ngo anafisa akazagirange na bivamo abanyeshuri bakaguma bafungura naha mahera leta itanga teba arate bakaza akabyifatamo neza abanyeshuri bakabandanya bafungura iyo tudekanya ni mugambi wa wose ni kugwiza icyo bita kuyungunganya muri autofinancement bakarima mugabo no kugwiza ubundi buryo bushobora kwinjiza amahera ayo yita autofinancement mu France
tumenyeshe ko ku munsi umunyeshure wese yandikiwe kutarenza amafaranga 800 kugidongozi za riseru monge zewaziza reta yongereji ayo mahera akava ku majana munani agashika ku 2000 na majana 5 ku munyeshuru umwe kuko kenshi stoke yifungurwa ibaherana kandi gice cy'ishure kitararangira bigatuma haduka ingorane zitari nke zo kuburanirwa n'ukuntu bari bugaburire abanyeshure mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, ijwi rya Amerika.
Mugihe rero hasigaye umunsi umwe gusanga u Burundi bwinjiye matora ya kamarampaka, abakenyezi b'imboneza mu ntara ya Kirundo hamagarira abagenzi babo kuja mu mashirahamwe n'imigambwe itandukanye kugira ngo ivyiyumviro vyabo bishobore gushikirizwa vyoroshe kandi baserukigwe mu nzego zitandukanye. Mufasoni Space Habyarimana ari muri izo mboneza za Kirundo mu kiganiro na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi yatanguye amubwira igituma n'ubu abafasoni batarashobora guseruka mu nzego z'igihugu c'u Burundi undi nkuko bavyifuza. Reka twumve ikiganiro bagiranye.
Imwe kirava uko kutamenya nuko dashegekerana ntibakundana barasharikana. Nuko uvuga ngo ubu umukenyezi aramutse abari mu butegetsi yaronse igiti yigungira kare afasha abagabo kugunga abandi.
Muravuga ngo abagore ntibahagarariwe mu nzego zitandukanye cyangwa se mu buyobozi ubwo aribwo bwose kandi mukavuga muti abagore bageze mu buyobozi ntabwo bakorera abandi bakenyeze. Ibyo musobanura gute?
Bisiga ubwenge nyene natarera tunamira gushikura.
Mukabona se ubundi hakorwa iki kugira ngo abo bagore abakenyezi bagiye guhagararira abandi cyangwa se barimo no mu nzego z'ubuyobozi cyangwa zifata ibyemezo babashe kwita ku bibazo by'abagore bagenzi babo cyangwa abigeme?
Akeneye inyigisho nyinshi cyane kubamenyereza gukorera hamwe bakaja mu mashira hamwe bagahugurwa akabona ko dukeneye kuzuzanya.
Mukaba mubona se ari ibihe bibazo nyamukuru byugarije abakenyezi cyangwa se abigeme mwumva bibaraje ishinga mutekereza ko byabonerwa umuti abo bakenyezi cyangwa se abigeme bari mu nzego zifata ibyemezo baramutse bagiye hamwe?
Ubu nk'ubu tugiye hamwe urabona ko dusanzwe turi benshi Burundi. Abantu yari benshi bakaja hamwe bakora ikintu kiboneka bashira ingufu hamwe baba batagiye ku ishuri bakigisha ingene bashaka kuja hamwe bagakora ibikorwa bibateza imbere.
None se abakenyezi cyangwa abigeme mubakangurira iki muri ibi bihe cyane cyane bigamije kwegereza kamarampaka abagore bakobwa mubakangurira iki?
Ubwa mbere tubigisha kwitwara neza bagahindira abana mu rugo. Urabona yuko ubu gutorwa uhera gutorwa mu rugo ugatorwa n'uwo mwubakanye ugakorwa n'abana ufite bakagushingira intare koko kuri umugore w'akarorero mu rugo.
None se ubu abo bakenyezi cyangwa abigeme baramutse bumvise ibyo mubasaba bakitwara neza bakitoza kimwe n'abagabo, musanga abakobwa cyangwa se abandi bigeme babatora bakabatorera imyanya y'ubuyobozi kandi mukanya mwavugaga ko badashyigikirana, musanga bagenzi babo babatora kugira ngo bajye muri iyo myanya y'ubuyobozi?
Ubica turiko turakora turiko tubahimiriza babanze baje mu mashyira hamwe babigise gukorera hamwe babone tuja hamwe bamenyerane mu budasa tuba dufite. Ikindi bagitegwa n'ubukene ahantu hari abakenyezi bamaze kujijuka bakorera hamwe ibyo kuziganya no kuguranana bavuye mu bukene usanga bakundana bakabona akamaro ko kuba baragiye hamwe, kuko niyo hagize ikimutera ari umuntu yarenganijwe turaja hamwe tukamutabara.
Ubwo rero ku bwanyu nk'abakenyezi mwamaze kwibumbira mu mashyirahamwe atandukanye, ikintu mwumva mwagiraho inama abandi bakenyezi bashyira imbere kugira ngo mubafashe guhindura imyumvire hagamijwe iterambere ry'umuryango n'igihugu cyose, cyane cyane nyine muri ibi bihe igihugu cyerekeza kuri referendumu, niki mwababwira neze inama mwabaha?
Mukuja hamwe tukamarana ubwoba tukitabira intuzenya amanama kenshi bujya bibera mu manama, ariko ubundi kenshi Burundi amanama jamwe abagabo bakatubwira ngo baraza kutubwira ibyo bavugiye mu nama nkumbura ugasanga bafashe ingingo zimwe zimwe zacu atawuhara tuvugira.
Ku bwanyu rero ubu icyo mwifuza ni uko basohoka bakajya hanze bakajya mu manama bakagira uruhare mu bikorwa bitandukanye byatuma bamenya n'ibyemezo byafashwe?
ego tukongera tugahimiriza abana bacu kwiga nkumbure amashuri ishutaye ko arafite ko bakiga amashuri maremare koko kese muri izi nzego zifata ingingo kese babuhohotera bavuga yuko abakenyezi gusa amashuri make ugasanga n'uyasise nkumbure ko aratagira bamuvugira ntacaronse
ye
ukabahimiriza rero no kuja mu migambwe kuko bavuga yuko bene ibi bitsi babironka ruko yaciye mu mugambwe ariwo tubona sisi nguva ari mwishyirahamwe uramwigishiriza iyo ari mu mugambwe kugira ngo nawe azoduseruke turonke umukenyezi koko abukwiye kandi umukenyezi w'imperekeza tubigisha yuko ataba umukenyezi w'imperekeza aje kuba umukenyezi nyine yiyemera akibuka abandi bene wabo kugira ngo turakuntu twova mu bibazo biduhanze
ye nk'abayobozi bo cyangwa se inzego zifata ibyemezo icyo mwazisaba ni nk'iki
icyo twabasaba nuko iyo barinze baronka ibibazo biduhanze ko boza barabikemura nk'iki cy'uko tudaseruke mu nzego zifata ingingo bakatwibuka bake bashoboka babona abakenyezi babikwiye atari za mperekeza bakabaha nabo bakashobora kugira icyo bazomarira abakenyezi bene wabo.
Ndagushimiye cyane Madame Space Habyarimana kuri ikiganiro muhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Abanywanyi n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwebwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe mirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwokurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo, mwotwumvira ku mirongo migufi 7,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro, mwotwumvira ku mirongo 13,630, 15,460, 15,675, 17,775, naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro, mwotwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,447, 10,170, 13,630. N'Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngwaye amaso banambabarira icyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngwaye amaso banambabarira nabonye abantu b'ingeso mbimbi nyinshi zitandukanye mbona abantu b'imico mibi mibi nyinshi zitandukanye byo bikazana injyane mu bihugu no mu miryango bigatuma abana bawe tubana tutumvikana mana nkumbure nice wengenda n'ubumuga bw'amaso baba mbona ibintu nkafise bibi kandi ari byiza acira urubanza bona tegereza ko rucira nimbara uko bimeze mana mbabarira ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngwaye amaso mana mbabarira ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngwaye amaso mana mbabarira nabonye abantu bica abandi kandi batabajya mbona n'abandi bicwa nabo bashize ku isi mbona dukwisiga tukabisiga hakaba n'abandi badatinya kwigira wewe mana nkumbure nice wenge ndango ntibihushanye kuko bingora kumenya inkozi y'ikibi n'umweranda hari nigiye mbona ikirenge y'ukwemera kwanje abisi niko tumeze mana tubavanire.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, akaririmbo ni ibyo nabonye ka Issa Jaman azwi cyane ku izina rya Yoya, umuririmbyi w'Umurundi ubu abarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Yarinze uturimbo tutari duke, muri byo harimwo aka ivyo nabonye sibomana hariho nizindi ziza zigaruka kuvyereka ingene itunganywa giza ryo bazwa mu gihugu gitandukanye aho yagaruka kubiturire nuko rero ni gice ca kabiri ca kino kiganiro iwanyu mu ntara twarababwiye yuko gushika kamarampaka iheze ibiganiro byacu bitandukanye tuzoza turabaha akanya mwebwe mutwumviriza mukatubwira uko muri komuna yitegurira nkejo bamwe baravuze yuko bayitegure neza cyane ku mitumba itandukanye ari amahoro abandi nabo bavuga yuko atari ko biri iwabo hariho ababatera ubwoba n'uburero ni muri iyo ntumbero tubandanya bimeze gute ahiwanyu mu Burundi ku mitumba itandukanye mu ntara zitandukanye makomune atandukanye makartie atandukanye mu bitubarire gucyo twumve uko byifashe wa mbere duse ku murongo wa telefone ni Justin Justin ikaze ku ijuru rya Amerika
yego cyane ndabaramukije
uherere ga Justin
yewe ndi muri komune Mutimbuzi
muri komune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura rural
yego
aho muri komune ya Mutimbuzi byifashe gute mwitegure gute kamaramaka
nkuko tubisanzwe nk'abarundi twese twari twiteguriye ariko ikidagaritse umutima ni ruhagarara rw'ibihuha biguma bivuga hirya no hino n'abantu benshi ubuye ntibakirara bajyamye neza kubera icyo bihuha mama ngo batudutera kandi urabye nk'abantu nko muri ijoro ryake benshi baraye bicaye bibaza ngo baraterwa baraterwa
ibyo bihuha
aye muntu ugeya muri iki kibira cya Rusizi mu rukoko sumva nicyo gituma abantu ngaho duhagaritse imitima muri kitu humiza gatoyi nuko tubona abapolisi n'abasoda baguma bazunguruka hafi ya mu mihana y'iwacu nicyo gituma ahandi ho urumva nawe uvuga ati ndaremye ijana ku ijana kubera ibihuha ari byinshi cyane
none gajutse nk'ababivuga bavuga ngo muzoterwa na bande hamara igamije iki
mu bisanzwe benshi bavuga yuko byaba biva umutekano muke w'aya matora hanyuma bazo abasiya nabo bakavuga yuko bavuye nko hakujya baza kuhungabanya umutekano w'aya matora yego
hama bajejwe intwara bajeje umutekano barabizi nimba babizi bababwira babahumuriza ngo iki
ya bajejwe intwara barabibona kuko no kubimenya no mu ijoro baje nk'arare abantu baraye barahagaze baraje guhumuriza abanyagihugu kugira ngo turabe yuko tworyama gusa baraduhumuriza kuba tubwira twihumurije n'ibihuha gusa nk'uko natwe turiye mu konyine
bimaze igihe kingana gutega Justin
byavuye kuva ca gihe cy'intambara yabayereye mu Cibitoke nicyo gituma abantu bose baciye baguma bahagaze umutima batameze neza kandi kanatsinda uraze n'iby'imbonerakure abajeje umutekano utubona yuko umenga hari ikintu gisanzwe cyahindutse kubera barabicaye barabariruka
uravuga ko byaje inyuma y'ico gitero imbere y'igitero hoho byari byifashe gute icuka cari gute hari bihuha byari bihari hari ubwoba bwari buhari
ibihuha byari bihari bisanzwe muga byagiye kunyurwa rero n'ibyo bitero byabaraye mu Cibitoke ariko kubikije amatora turayitegure muga n'aya matora ntituyize neza atazogenda neza kuko urumva nta bantu bugutse naba ari twije bazuhava bashikana amatora cyangwa baza tubwiza iby'ukuri nibyo byo kuvuga ati ni ugupfa kujya gutora gusa tutazi yuko ibyo twatoye tuzosanga ari byo
urakoze cyane rwose Juste ngaho Mutimbuzi ku byiyumviro byawe n'ibyo utubwiye biri ngaho ugira umunsi mwiza
urakoze namwe
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara uno munsi twabahaye kandi akaryo ko kongera kutubwira uko mwiteguriye amatora kamarampaka ngahe iwanyu Justin Mutimbuzi ngo ubwani bwose arabiseguye igituma Trust na George nawe atubwira uko byifasha hari George ikaze ku ijwi rya Amerika
Hello.
Ikaze ku ijuru ry'Amerika George.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ndiko ndaraba mbona abantu batekanye urumva umuntu
agenzo kutoka meza ejo mu gitondo ngende nkori kiri ku mutima nabandi benshi bumva barabyiteguriye benshi barabyohewe n'ibyo bintu biri ho hanumva ahandi ikoko cyane ntabyo numva ngaha mu gisagara cya Bujumbura
yego nuko ni umutekano rero ntangire
ashi mutekano ni ntangire kweri je mbona ka kibazo niko ndatembera mu mabarabara mbona abantu benshi n'ibintu bari ku mirimo imirimo urumva mbona iri kwiyabandanya benshi bavuga yuko asha barindira isango yejo kugira ngo baze gutora ikiri ku mutima gusa umuntu ashobora kumenya umuntu utazotora kurumva biragoye
ni nibanga kandi urumva umuntu wese atora icyose ku mutima
yego
urakoze cyane gose ubwira umunsi mwiza
yego namwe mugira umunsi mwiza ngaho ku ijwi rya Amerika
urakoze
yego sawa sawa
Tose kandi na Patrice Kundi murongo wa telefone Patrice kaze muri kiganiro iwanyu mu ntara
Ego ndabumva
uherere hega Patrice
Nimerere mu ruhororo mu ntara ya Ngozi
mu ruhororo mu ntara ya Rumonge ya Ngozi rantunga aho mu ruhororo naho bimeze gute icuka ni gute amatora mwiteguriye hama ivyo bihwa twumvise za mutimbu zimwe bwemeze gute
yeje bivuze neza cyane abantu barasuje baratekanye abantu bagiye kubaca mu murimo bariko bararima abandi bari ku buzi bwabo kandi bariteguriye neza amatora ibyo biragaragara neza ko bazaza kuyatora ku bwinshi kuko bayanyotewe cyane rwose muri make kirasubye yuko abarundi kwigenga kuko kuva kano kabiriki nuko ndabibona kabisa nda tukeneye n'amatora y'iki gihe
mbe aho mu ruhororo uri ni muri ni mu ikambi ya ruhororo canke ni ruhororo ruhororo mu mihana itandukanye ga Patrice
na iruhande kandi turaturanye turabana neza nta ngorane n'imwe hari kandi nta kibazo na kimwe cyari kabisa urakumvika ndetse cyo tuvugana ndi mu kandi nyene ariko ameze neza cyane amahoro ni yose
ubwire umunsi mwiza ngaha mu ruhororo
yego
nabonye abantu bica abandi kandi batabajya Bona nabandi bicwa nabo bashize twisi Bona dukabisika akaba nabandi badatinya kwigira wewe mana umbure nice wenge ndango ntibihushanye kuko bingora kumenya inkozi y'ikibintu mweranda hari nikiye mboni birenge y'ukwemera kwanje abisi niko tumeze mana tubabarire ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo imbari jewe ngwaye amaso mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari vyo imbari jewe ngwaye amaso mana mbabarira
Ejo ki America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ncuti bakunze mwari kumwe natwe mu kiganiro iwanyu mu ntara n'ingaha duce tugisozera mwakoze kutwumviriza kwambise yuko rero no munsi hariho igice cy'ikiganiro mwaho ndi mumenyere gukurikirana misi yose kwa gatatu mutashe gukurikira nkamagara y'abantu havyo twagarutse ko ni muntu mbero yo kwinjira mu matora ya kamana mpaka mu Burundi kugira ngo twumve ingene muyiteguriye nibiganiro byacu biri imbere biraza gushimikira kuri ivyo nyene sa 10 muze kuba hagufi ya radio yanyu mu kiganiro muri sanga igice saha 12 naho tuzaza kubashikiriza makuru azo bagezweho mu gihugu cy'u Burundi isaha 10:30 azakuba aragezweho ku isi na cane cane muri Afrika muranigwe rero bakunzi bacu na Lidiane nahazwe bakoze badufashije muhinga bw'ivyuma
agashaka ko abandi batera imbere mbona bakamenyi atari na kimwe batazi niwe waturemye yaragaje udutahure mana